VOA. Iyi ni ijwi ry'Amerika. Turabaramukije nshuti namwe bagenzi, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Hano ni Washington DC, ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, aho tubashikiriza amakuru ashimikiye ku Burundi.
Mucagucagu hari nk'amasaha 9:20 twarumvise inkoho ziyaka rwose, rinzi natangwe kutumba mbere mu kinyitsi ndabyo umushinga nayo waje nkumva inkoho tutatubyura abantu bariruka mu rugo.
Uyo n'umunyagihugu wo muri komine Mugamba, ni mu ntara ya Bururi i Burundi, ahavuga ku gitero caraye kibaye muri iyo komine. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Iyi programa yacu ya radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu, no ku ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9, no kuri FM 95.2, kandi mushobora kudukurikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu @gmail.com, no kuri Facebook kuri adrese radio yacu. Mushobora kudukurikirana kuri site yacu ya internet ariyo www.radioyacu.voa.com. Amakuru tuyahere ku makuru y'umutekano muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Mu ijoro ryakeye haraye habereye ingwano hagati y'abajejwe umutekano n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abo bajejwe umutekano bateye abo bitwaje ibigwanisho ku birindiro vyabo biri mu gitara cya Mukike. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidelite Ishatsi.
Izo ngwano zabereye mu gitara cy'ibiti kiri ku rwego rw'intara ya Bururi hamwe n'intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo ku mutumba uhanamiye ico gitara muri zone ya Gasasa, umutumba witwa Rubimba, bavuga ko izo nkoza zasiranye muri ayo mango zabateye ubwoba bwinshi.
Ubucagucagu hari nk'amasaha 9:20 twarumvise inkoho ziyaga rwose, rinzi natangwe kutumba mbere mu kinyitsi ndabyura umushinga nayo waje nkumva inkoho tutatubyura abantu bariruka mu rugo, mu nyuma zica zirayaga rwose. Rero turibaza mbasha tujihe abana tuje mu mwonga, umwana wundi ateka dusenge, wundi ateka twiruka kuryama mu bigori, turaburefa na ruguru cya tomati twicaye mu nzu turindiriye ikidushikira kubaza kutwica.
Ico gitara cabereyemo ingwano uruhande rumwe rwacu ruri muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi, urundi ruhande rukaba muri komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura rirara. Ico gitara kiri ku gasozi kandi gifise amahegitari arenga 10. Hirya no hino yacu hari mihana. Igihe twashika muri ico gitara nta muntu umwe yaharangwa, haba mu bitwaje ibigwanisho nk'abajeje umutekano. Wihweje amabarabara ari muri ico gitara biraboneka ko adakoreshwa cyane kubera ko asa n'ayasivye. Muri abo bantu babiri bitwaje ibigwanisho uramata b'intara ya Bururi Nkunza Christian avuga ko bitavye Imana, umwe muri bo twamwiboneye umuvyimba wiwe wari muri ico gitara. Vyaboneka ko yari umuntu akiri muto kandi yari yambaye impuzu zisukuye, yari yishwe arashwe mu mutwe, mbe n'uruhande rumwe rw'umusaya wiwe rwari rwahomberanye. Hirya no hino yahari uwo muvyimba twahabonye ibisigaye vy'amasasu menshi byongeye nko ku metero 10 yaho uyo muntu yarayafiriye. Hari impome z'amabuye zisakajwe ivyatsi, biboneka ko vyari nk'uburyo bwo kwikingira bwakoreshwa n'abo bantu bari muri iryo shamba. Abo bantu bitwaje ibigwanisho ibirindiro bariko byose hamwe byari 5. Igihe twashika twasanze iyo mikoresho barabakoresha abajeje umutekano bamaze kubitwara. Christian Nkurunziza uramata b'intara ya Bururi yatubwiye ko abajeje umutekano bakoreye ku makuru bahawe n'abanyagihugu mu kuja guhiga iyo migwi itwaje ibigwanisho yari mu gitara ca Mukike. Ku ruhande rw'abantu bitwaje ibigwanisho, inkoho imwe y'ubwoko bwa Kalashnikov yafashwe, hongera hafatwa n'ibyo bakoresha mu gukinjika hamwe n'ibifungurwa bigizwe n'ibiharage hamwe n'intete. Nayo ku ruhande rw'abajeje umutekano mu gipolisi buri bamenyesheje ko atawasize ubuzima cyangwa ngo akomereke. Yamara amakuru twakuye mu banyamugamba yemeza ko mu gisirikare ho bahapfuye abashika 5 kongera akomereka abarenga 10 aya makuru nyene yemeza ko abitwaje ibigwanisho nabo nyene baburiwe ko bahava bategwa nabo baca bamera amagabo aho bigeze ubu abanyagihugu muri komini ya Mugamba twaganiriye basa n'abugisaganirizo kuko basugerejwe impande zose nko bavyivugira
nkoyo ziriko ziravuga ntumenye ko zirasa kirobere ntumenye ko zirasa abapolisi tupfa kumva turaswa gusa nta kintu nawe dufise dusaba amahoro twebwe
tore yuko atahantu tubohungira canke tugira umvura guma ngaho nyine ugategera ku munwa nk'amangati
abadafise yo bashye nayo bamire cyane cyane bagizwe n'ugwaruka ubwingo mwumvise ko hari haravuga inkomo y'ico gitara ugwaruka ruba ku mitumba yaramiye ico gitara rwazinutse ruva mu mihani iwabo kubera ubwoba ko wava bafatwa n'igipolisi uyu n'umunyeshuri uno munsi atubase kuja ku ishuri
igituma impunga ni uko bataraba bati urya n'umunyeshuri uwo basanze mu nzira yitwa yuko ari umujene baca bafata nta kuntu baba barara bararasa mu gitondo bagaca bazinduka bafata twebwe turiko tujya ku mirimo yacu
amakuru twakuye majeje intwaro mu ntara ya Bururi yemeza ko hafuye abantu twaje ibigwanisho babiri gusa kandi ko atawafashwe ikibazo batari bake bibaza n'iki gikurikira mbega abo bantu bitwaje ibigwanisho barengeye hehe kuri ivyo uyu munyagihugu w'umunyamugamba asaba abantu bitwaje ibigwanisho ko bova mu karere kabo
dutera kamo yuko botuvira mu gihugu kuko twebwe turatekanye ariko tudatwumva insasi ziriko ziravuga tutazi iyo zizana
buramatari w'intare ya Bururi wewe kumviza Christian avuga ko bagiye gukomeza ibiganiro n'abanyamugamba mu ntumbero y'ukukomeza umutekano na cyane cyane mu kugenzura urujya n'uruza ngo abantu batamenyerewe muri iyo komine muri komine Mugamba intare ya Bururi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birabandanya makuru ya politike inama ya bose y'umugambwe mbohoza barundi Florina yarafashe ingingo kuri w'Imana yo kubogoza umukuru w'uwo mugambwe n'umuvugizi wawo uwo yahora arongoye umugambwe Florina yagirizwa amakosa menshi harimo ko atatunganije neza umugambwe mu kiringo cy'amatora y'umwaka w'2010 inkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
Adrien Ndayiragije ni we yabogojwe mu mabanga yo kurongora umugambwe Florina cyo kimwe na Habonimana Innocent yakuwe mu mabanga yo kuba umuvugizi w'umugambwe ibyo byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe niko nabasanze Vianney mu nama ya bose yabereye kuri uyu w'Imana ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke
mukuru w'umugambwe mbohoza barundi Florina Ndayiragije Adrien arabogojwe mu mabanga yo kurongora umugambwe mbohoza barundi Florina umuvugizi w'umugambwe mbohoza barundi Florina Habonimana Innocent batazira kagarara arahagaritswe muri ayo mabanga ibiro urufye umugambwe mbohoza barundi Florina bigenye umushinga ntahe rushigira Diodone kurongora vyifata kibanza umugambwe mbohoza barundi Florina
Adrien Ndayiragije yagirizwa byinshi nabo bavuga ko barebe umugoje harimo ko atatunganije neza umugambwe mu matora ya 2015 nkuko bivugwa na Vianney niko nabasanze umunyamabanga mukuru wa Florina
mu mwaka w'2015 matora yabaye umugambwe Florina urashoboye kuronka intemanuzwa jambo mu ntara zitandukanye kazacankuzo ruyigi na Rumonge mu mwaka w'2010 twashoboye kuronka amanuzwa jambo mu Rumonge ariko uyu mwaka umugambwe Florina wari washoboye kuba mu ntara nka zose z'igihugu nta manuzwa jambo rimwe twigeze turonka kubera utunganywa ribi byusanzwe rongoye uyo mugambo niyo mpamvu twafashe ingingo yo guhindura kugira ngo turabe ko dushobora kwitegurira neza amatora y'2020
Adrien Ndayiragije avuga ko ari wakiramuswe umugambwe Florina gushika kuri no saha yagiriza abare bafashe ingingo yo kumubogoza ko batisunze amategeko asaba abajeje intwaro inyamiramabi n'ubushirangaje bw'intwaro hagati mu gihugu kubakurikirana sijya mbere Adrien Ndayiragije abo basangiye umugambwe bamukura amabanga yo kurongora umugambwe Florina kugenekereza ya gatandatu ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2014 baramukuye ariko ntizakunda kuko umushikirangajwe intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Uwimana w'ico gihe yaciye amuha urwandiko rumugumiza mu mabanga tubibuse ko Adrien Ndayiragije nawe kugira abe umukuru w'umugambwe Florina yari yakuye Karumba Joseph kugerekereza ya 17 ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2013 Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika dusimbire gato mu gihugu cy'u Rwanda mu makuru y'inkino ihiganwa ry'umupira w'amaguru rihuza ibihugu bya Afrika by'abakinyi bakinira iwabo bise Shan 2016 rirabandanya muri ico gihugu cy'u Rwanda mbega byifashe gute ku nkino zari zitekanijwe kuri uyu munsi wa mbere mugenzi wacu Etienne Karekezi niwe ari kuri telefone n'abagenzi bacu mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda na Désiré Hatungimana Etienne mikroni gwawe
urakoze Eloise Jean-Claude na Désiré maze kwasuhuza muri
neza neza Etienne
mwiri urakomeye imikino yabereyeho ikigali mu Rwanda no mu ntamajyepfo kuri stade ya Huye nguhereho Jean Claude Munyandinda ho ikigali umukino kugeza ubu wahuje amakipe ya Ethiopia na Angola byifashe bite
nibyo koko muri itsinda ikipe ya Angola n'ikipe ya Ethiopia bahuriye kuri stade mu Remera ikipe ya Angola yari yarangije kuvamo mbere yuko ni imikino iba hanyuma Ethiopia yari ifite amahirwe make kuko yari ifite inota rimwe ariko byose bije kurangira aya makipe yose avuyemo nubwo ikipe ya Angola yatsinze ikipe ya Ethiopia ibitego biri kuri kimwe
bivuze ko amakipe yombi ntacyo yakuyemo
amakipe yombi abiri avuyemo ikipe ya Angola nubwo itsinze ikagira amanota atatu niyo yonyine itahukanye hanyuma ikipe ya Ethiopia yari ifite inota rimwe yizeye ko wenda ishobora kubona atatu igira ane muri rusange ariko ibyo byose bikaza guterwa n'uko Cameroon nayo yari kuba ikitwaye neza imbere ya Congo ariko byose byahindutse ntabwo byagenze uko amakipe abitekerezaga ni ukuvuga ngo Congo ni ukuvuga ngo ikipe ya Angola n'amanota yayo atatu ntacyo ayimariye ndetse n'ikipe ya Ethiopia itahanye rimwe yose aratashye muri itsinda azakomeza ikipe ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ndetse n'ikipe ya Cameroon irangije mu itsinda rya mbere
Désiré Hatungimana ari kuri stade ya Huye Butare Désiré watwumva Désiré aho Butare uratwumva kuri stade Huye
Etienne ndabumva neza
uwo mukino wahuje RDC Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igihugu cya Cameroon urangiye amakipe yombi muri make azakomeza wari wifashe ute
umukino warimwo ibitsindo bine Cameroon yatsindemo ibitsindo bitatu Congo yinjiza kimwe urukino rero Cameroon yagiye yabyiteguye cyane gupfa kuko iramuka itsinzwe nta warazi nyine yari byari kugenda kuko hari hari undi rukino rwakora abera i Kigali ariko Cameroon rero yashoboye kwishika ko iratsinda ibitsindo bitatu igitsindo kimwe mu gice cya mbere bagenda kuruka ari kimwe ku busa hanyuma mu gice cya kabiri batsinda bibiri ibitsindo bitatu amakongo yatsinda kimwe kimwe bitatu kuri kimwe gutyo rero umugwi wa Cameroon wajya imbere ufite iyindi sura ugereranije n'ingendo bakinye na Ethiopia aho byabonaga ko Cameroon atari umugwi uhambaye uno munsi rero wakinye neza cyane ariko na Congo bakina ngira nuko umumenyereza Fawa Ibenge yari yaruhukije abakinnyi bashika umunani bahora batangura atanguza batatu gusa bikerekana rero ko yashaka kubaruhurira ariko harimo n'imikenyero kuko muri abo munani bagumye hanze harimo batanu bafite ikarita y'umuhondo iyo baronka iyindi uno munsi bashobora guca batazokina haruka no gice cya kane gishiri cya nyuma gutyo rero umugwa Cameroon nawe urahatomborera uturonka intsinzi mbere urayobora n'itsinda kuko urangiza ufite amanota indwi Congo nayo ikarangiza ifite amanota atandatu bigakera rero byerekana yuko mu gice cya kane gishiri cya nyuma
ihangane gato Désiré ihangane gato tubanze Kigali gato yaturegera kuba mu kanya Jean Claude nkugarutseho ho ikipe ya Ethiopia ubusanzwe Ethiopia igira abakinnyi bazi gukina neza kwikubita ariko Congo yitsinze ibitego na vuba ko ari byinshi ikibazo cy'ikipe yagize kugeza ubu ni ikihe
ukurikije ko ikipe ya Ethiopia igaragara mu kibuga biragaragara ko imyiteguro itagenze neza bigaragara ko hari ikibazo mu miyoborere y'ikipe cyangwa se muri management yayo kandi ibi ngibi ntabwo byagaragaye ubu ngubu na mbere mu marushanwa ya CECAFA yabereye muri cya gihugu ikipe y'igihugu yari ikipe ya Ethiopia cyangwa se igihugu cya Ethiopia yari yakiriye amarushanwa ya CECAFA ikipe wabona ko iri gutsindwa ku buryo bworoshye bitandukanye na Ethiopia twari tuzi mu myaka nk'ibiri ishize no kumanuka bigaragare ko imyiteguro yari ku rwego rwo hasi ikindi kandi iyo ukurikiye iyo winjiye ukinjirira abari hafi y'ikipe bigaragara ko bakinnyi badafite motivation cyangwa se agashirika buto cyangwa se umwete wo gukorera ikipe y'igihugu bigaragara ko bisaba izindi ngufu kugira ngo ikipe ya Ethiopia yongere yubake kuko Ethiopia irimo kugaragara iragaragaza intege nkeya ugereranyije na Ethiopia twari dusanzwe tuzi
naho se wareba ikipe ya Angola yo uko yitwaye kugeza ubu ngubu ni ikipe iteye ite bizagenda bito bisiri imbere
tugarutse ku ikipe ya Angola nk'uko wari ubimbajije ni ikipe koko ubona ifite umukino mwiza wo guhanahana abakinnyi bigaragara ko umupira barawuzi mu kibuga ari ugasanga noneho icyo ikigamijwe cyangwa se intego nyamukuru baba basabwa mu kibuga ayo bari kubona urebye umupira bakinnye bakina n'ikipe ya Cameroon ku mukino w'ikubitiro wabonye ko ari ikipe nziza ariko kuba bagiye objectif cyangwa se intego y'izamu kikaba kibikira ikibazo ibyo rero byaje kugaragara nanone ku mukino wahuje n'ikipe ya Congo wa kabiri ubwo watsindwaga ndetse n'ibitego byinshi bine kuri bibiri ariko uyu munsi wajyanye kwihagararaho ariko ni kwa kwihagararaho bigaragaza yuko nyine byari byararangiye ariho kugira ngo ikipe ikure mu kimwaro no kuvuga ngo nabakinnyi bakina neza nabakinnyi baherereka bitira mu kibuga ariko sanse y'intsinzi iracyari kure kuri bo no kuvuga ngo barasabwa kugira gukura mu mutwe ariko umuntu yabyita kugira ngo bumve ko ijye mu kibuga atari ukwishimisha cyangwa se gushimisha abandi ku gapira keza gusa ahubwo ikiba gisabwa ari intsinzi.
Ye Jean Claude ndagaruka gato mu kanya Kigali ariko reka mbanze nanone kuri stade Huye Butare Desire ayo makipe yombi Congo na Cameroon agiye gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho wari utangiye kutubwira uko bizagenda watubwira muri make yuko icyiciro gikurikiyeho bizagenda kuri ayo makipe yombi ya Cameroon na Congo.
Ukuntu byogenda nuko ekipe ya Cameroon izokina n'igihugu kibaye cya Cote d'Ivoire mu gice cya kane gishyiri cya nyuma hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikikina n'u Rwanda ni rukino rero rwitezwe cyane rwose kuko urabwira bakinye bwa kivandimwe aho Congo yakinye n'u Rwanda u Rwanda rugatsinda Congo igitsindo kimwe ku busa abanyekongo batanye agashapu kuko ugiye kureba muri rusange nyine ngo rukino rwari rwifashe basa n'abasumbya u Rwanda ariko umupira urangira batsinzwe. Mu nyuma rero uno munsi aho bari bavuga bati urukino rwacu n'u Rwanda twifuza ko tuhuye n'u Rwanda muri finali kuko dushyize mu kice cya kane gishyize cya nyuma ko duhuriyeho naho nyine ngo nta kibazo ngo twarabonye u Rwanda ngo tujye gukosora ariko n'abanyarwanda rero twaganiriye naho nyine baravuga yuko ngo Congo atabwo bigate ngo Congo ntiyabasinzira mu Rwanda ukumva rero ko izo nkino z'igice cya kane zoba zikomeye rwose kuko byarabonetse yuko yaba Congo cyangwa Cameroon ari imigwi yerekanye umupira mwiza tukaraba kandi n'u Rwanda ugiye kuraba inkino zibiri za mbere bakinye bakinye neza cyane baheza mbere n'itsinda araba mbere ni ukuvuga yuko ruzaba ari rukino rworoshye kandi rukino ibyo ari byo byose ruzaba rurimo abantu benshi cyane kuko Congo ugiye kuraba muri bino bihugu byitabye zino nkino Congo niyo iherekezwa n'abantu benshi ugiye gukina kandi birumvikana bihanuriwe n'u Rwanda.
Imikino igeza mu mahina birumvikana Jean Claude usubije amaso inyuma imikino uko yagenze ugasesengura turavuga u Rwanda na Congo Cameroon na Cote d'Ivoire kimwe cya kane urabona bizagenda bite?
Icyo kibazo ni ikibazo kitoroshye gusubiza ariko wa mugani umuntu ahereye ku busesenguzi umuntu yavuga ko amakipe abiri duhereye kuri Congo n'u Rwanda uko yitwaye mu mikino ibiri ibanza y'amajonjora birasa kuko yose yari yatsinze amanota 6 ikipe y'u Rwanda yakorera ugikubita na Congo niko byagenze yazanye imbaduko ikorera 6 ariko uburyo bitwaye mu mikino ya gatatu cyangwa se isoza amatsinda yagaragaje ivungenge cyane cyane ko ikipe y'u Rwanda yatsinzwe n'amaroko ibitego byinshi cyane 4-1 none ikipe ya Congo nayo ikaba itsinzwe n'ikipe ya Cameroon ibitego 3-1 bigaragara ko harimo ikibazo cy'uko amakipe ubu nta morali wenda morali yabo wavuga ko itari hejuru cyane cyane ko abafana bayo bavugaga bati aya makipe yadutangije neza ariko agomba no gutoza amatsinda adushimishije bikaba bigaragaraye ko amakipe yabaye nk'ateshutse ariko nk'umutoza nk'abatoza ku mpande zombi bashaka kubwira bati koko twitwaye nabi ariko icyo twaharaniraga ni ukugira ngo amakipe agarukane fresher abakinnyi baruhuke kugira ngo noneho bazansame cyangwa se bazize muri kimwe cya kane imbaraga zagaruke icyo rero kubera ko abanyarwanda n'abanyekongo bagihuriyeho ni ukuvuga ngo bazajya guhura basa nk'aho ari ugutangirira kuri zeru ariko icyo nakubwira ko n'umukino utazaba woroshye umukino abanyekongo bavuga bati mwaradutsinze muri mace ya gicu teruka ariko buriya twari twabahinda ya bukuru icyo tuzabakorera ni muzakibona kuri stade Amahoro Remera kuri wa gatandatu abanyarwanda bakavuga bati murabizi ikipe izadutsikira hano kuri stade Amahoro mu guhera muri kimwe cya kane no gukomeza izaba ari akagabo ni ukuvuga ngo ni umukino ukomeye.
Urakoze cyane Jean Claude iminota yatujyanye urakoze cyane na Desire Hatungimana aho
yari mugenzi wacu Etienne Karekezi na bagenzi bacu Desire Hatungimana na Jean Claude Munyandinda bari i Kigali mu Rwanda barakoze turabashimiye. Tugaruke kandi mu Burundi hashize imyaka ine leta y'u Burundi itanguje icyo yise indera idakumira. Muri urwo rwego abana bagendana ubumuga bwo kutabona, kutumva no kutavuga bigana n'abandi atangorane. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
She didn't want Susan to marry Email, although he was rich.
Turi mu mwaka w'icumi ku ishuri ryisumbuye Lycée Notre Dame de la Sagesse izwi ku izina rya Senede. Umunyeshuri agendana ubumuga bwo kutabona ariko asoma igisomo cy'Icyongereza. Hajisi Bigirindavyi atubwira ingorane bene bagenzi be bafise ubumuga bumwe bahura.
Kubera ko tudashobora gusoma nisha n'amaso, ni ngombwa dukoresha intoki amakuru yose n'ibyo dusanzwe dukoresha byo ari biki byose biteza kuba byanditse mu nyandiko yitwa Braille. Ego kwigana n'aba basanzwe batagendana ubumuga byari byiza, umugabo kubera ko tudashaka kugendera ku rugero rumwe, byari byiza iyo byokunda ko baduturonka ibikoresho bikwiye bifasha kugenda kuri ritimu imwe. Mwaje mbona nko kuri uno mwanya usanga kenshi tutagira kuri ritimu imwe, bibaye byiza ko twigana turi abatabona gusa twokwavansa cyane twiske turi ngaho.
Izo ntambamye zituma abo bana bagendana ubumuga bwo kutabona bataronka umwimbo bifuza nkuko byemezwa na Severin Ninahazwe, ubundi munyeshure afise bene ubwo bumuga nyene.
Ingorane cyane cyane ni yerekeye ibi byo mu ishure nyene, kubera bitugora kuronka amanote nasho ikatukayoberwa kubera imvo zitatuvuye ko nk'ubu nk'akarorero hariho amakuru ashobora gushika mu kibazo tutararonka amanota akwiye, tukaca tuyaronka buca dukora ikibazo bigaca bitunanira gutyo, ariko twayarose imbere na mbere twumenye. Ubuzima bwacu ni ukuri buragoye cyane kubera uko ukuntu twiga tutagira kuri ritime imwe n'abandi biratugora.
Abana bagendana ubumuga bwo kutabona bafite inyandiko yabo bisangije yitwa Braille mu Gifaransa, bafise abarimu bahindura inyandiko isanzwe muri iyo ya Braille. Philibert Ngendakumana umwe muri abo bigisha atubwira uko abikora.
Jewe nshitse mu ishuri umwarimu ashitse nawe akareba bigisha, jewe bwa mbere hari igihe binsaba ko nicara mu ishuri nkafata amanote nkayimura kuri kibaho, kubera umuprofesa nawe yayateguriye muhira ntaba yanteguje nkaza nkimura mu kibazo cy'umwana nyene abona afatikaye nkimura nimurira abo bana batabona mu gendo saye amanote. Kacha rero nibuka ngo mu kandi kabiro kari yari hirya hari amamashini n'utundi tuntu dukoresha nyene mu bya Braille, kacha ndayahindura. Hari igihe rero mugabo nyansanga ubundi umuprofesa yinjiye ubundi uwo twari twamanye bwa mbere apfuye, kacha nsanga nguma ngendera inyuma. Hari n'igihe bisha binsaba yuko cyangwa nimura amanote y'uwo muntu umwigisha w'ubwa mbere ntayaheza, abo bandi nabo nkazoza nkayarondera mu bana nza kurondera nk'umwana yimura neza nkamutirikaye kugira ngo nze kuyamwimurira nawe mu wundi mwanya mu après-midi cyangwa na bukeye gutyo. Nje no vyita ko ndi umwarimu mu munyeshuri kuko ntegereza kuza ndaca no mu banyeshuri ndodora kwa delege cyangwa n'uwundi munyeshuri wayandika neza ntizikayiwe nze kubahindurira mu wundi mwanya ni ku mugoroba cyangwa bukeye.
Abo bigisha nabo nyene barahura n'intambamye nyinshi mu mirimo yabo ya misi yose.
Intambamye tubona nyinshi zifatiye uko kuntu tutaronka amanote hakiri kare ngo tuyimure, hanyuma tuyashikiriza abanyeshuri bace bajyana n'abandi mu kishingo kimwe. Intambamye yindi tubona ni uko inyandiko ya Braille uri kurahindura inyandiko y'ababona ukayishyira mu nyandiko ya Braille birakweguka rwose, ku buryo jyo dusanga bamwe bandika ibyo babona badusize kera.
Izo ngorane zituma abo bigisha bakora amasaha menshi mbere arenze urugero ugereranije n'abigisha bahinyigisho abana batagendana ubumuga. Padiri Elisa Kubu umuyobozi w'ishure rya Lycée Notre Dame de la Sagesse.
Umwarimu akurikirana abatavuga canke abatabona akwiza amasaha 36 mu ndwi, mugatugereranije mu ndwi tukaraba ayandi masaha yongerako twimwe twita heures supplémentaires agaruka ku mugoroba gukora cyo tubona yuko akwiza amasaha 60 ku ndwi. Mu gihe abandi umwigisha wo ngaha canke wahandi aha mu Burundi k'abategeko tugendera kabivuga ntaja munsi y'amasaha 18 ku ndwi, kandi ntiyorenza amasaha 28 mu ndwi, ayarengeje naho bica vyumva yuko aca yitwa ya masaha yo kurenza ko hamaritira hize karaba ingene iyo tanga gashiro kabiteka janye n'amasaha arenga ku masaha 28. Murumva rero tugeranije n'aba bakurikirana yuko vyukuri aba bantu n'abantu nuvuga nti bakwiye kwitwara ariko mu gihe rero leta y'u Burundi iriko iratora amafaranga azokoreshwa mu gisata c'indero bwo kwitwararika iri shuri na cane cane kuryatowe kugira ngo rishire mu ngiro iyo ndero idakumira, kandi tukabona yuko vyariko bitera bije imbere.
Mu bisanzwe ishuri ryose ryotegerejwe kugira abarimu babiri bakurikirana bakanafasha abana bagendana ubumuga, ariko suko biri mbere nk'aho mwaka w'indwi igice ca mbere c'umwaka cose chaheze batagira n'ubakirazira. Ibi bituma abanyeshuri bagendana ubumuga bataronka amanota bari bakwiriye naho ubwenge bwo batabubuze.
Yaba dufise abigisha tugatangura umwaka dufise abigisha cyane cyane aba bakurikirana n'ukuri twege turabona yuko ari abana bakwiye bashobora kuja ku rugero rumwe n'abandi bana nk'akaro ndabona umwana agendana umwaka kutabona afise amanota 69 mu gice cya mbere ndabona uvise 63%. Muri make rero abana barashobora kumenya kandi bagangwa n'abandi yaba nuvuga nti uburyo bwegeranijwe le condition reyini barashobora guhiganwa.
Ivyo bo higanwamwo si ivyo mu ishure gusa, abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutabona bazi imbere mu tugenegene dutandukanye nko kuririmba n'ibindi. Iruhande y'abana bagendana ubumuga bwo kutabona hari n'abagendana ubwo kutumva no kutavuga.
L'ensemble y'a combien d'éléments? Oui. Il a deux éléments. Et combien d'éléments a l'ensemble?
Aha, ni mu mwaka w'indwi aho umwigisha avuga maze abana batumva ntibanavuge bagakurikira ibimenyetso by'umwigisha wabo. Anayirukohoza aratubwira uko yigisha abo bana ariko na wene ntabuze intambamye mu kazi kiwe.
Ingorane tugira turiko turinterpreta usanga abana babaragi baza bava mu mihinga itandukanye kandi n'amasinyi samwe nk'abaragi bigiye ngaho igitega n'abibujumbura amasinyi samwe. Twe twavuye ibujumbura twabaye forme y'ibujumbura dukoresha amasinyi y'ibujumbura mugabo turagerageza kwiadapta. Umwarimu atambwiye kwigisha turajana abana bumva bo baramaze kumenya lepelashi ya malfabi. Tuwe tujana n'umwigisha hanyuma abana babaragi bakankurikira. Ibyo ndiko ndasinya. Mbo mu bisanzwe aba bana babaragi umwarimu asanzwe aravuga ahanini attention yawe ni kuri jewe. Kubera ujya ariko aravuga ntibumva. Bumva partir de signe. Baranda barafixa amaso. Mugabo bakaraba n'ibyo kukiba ko bijanye. Mugabo ahanini ndije baraba.
Abana bagendana ubumuga bwo kutabona, ukutumva no kutavuga barafise ivyizigiro vya kazoza naho ubumuga bafise butaborohereza.
Nipfuza kuzoba mumenyesha amakuru nk'uko apfanye kugira ngo doze ndatohoze utuntu twijyanye ino ndatumenyesha abanyagihugu.
Je mwisanzwe vyanke ikunde jewe ivyo nipfuza nubwo bitokuna ko niga muri no minsi nzofra ndavyiga nkoze ndashaka umucamanza.
Ivyo vyizigiro n'abandi banyeshuri badafise ubumuga barabibabonamwo bigatuma babana atakwinubana.
Hariho byinshi usanga batishoboje bonyine kubera ubwo bumuga baba bafise. Nko kubatwara mu refectoire hariho abaza bakiri bashaje ntibaba bazi inzira ijayo. Hariho abaca baza barabatwara canke gusenga avanye ko bamenyera aho baca muravya murabereka aho baje. Byinshi usanga ufise ubumuga aramenya n'ukuntu abugende. Byinshi usanga basanzwe nabo ngene bavyishoboreye nko kuyogeza amasanira yogereza barimesera mugaho hari ibyo usanga ushobora kubafasha. Kandi ikindi naco kinini gikuru tubafasha kubaba hagufi mukazamurayaga nabo mukaba bagenze babo bakabona ko mutabinuvye bakabona ko nabo ngene arabantu nk'abandi.
Ama note hariyo écriture yabo ngo yitwa après ndibo babishoye nyene ntibizi abana benshi mugahariyo nk'abana nyine sanga bari intéressé bakaba baje ikintu bigenda bakatwigisha nyene natwe tukabimenya nyene abatumva nabo amasinyi nyene baratwereka ikintu ibimenyetso ikintu twaza turabavugisha.
Ishure ryisumbuye rya Lycée Notre Dame de la Sagesse ry'Igitega niryo shure ryatowe ngo ribe ry'akarorero mu mugambi w'inyigisho zidakumira mu Burundi. Abana ba mbere batanguranye n'uwo mugambi ubu bageze mu mwaka w'icumi. Inyuma y'imyaka ine uwo mugambi utangujwe nta na kimwe leta yahinduye mu nyubakwa uburaro n'amashure bituma abana bagendana ubumuga bwo kutabona, ukutumva no kutavuga boroherwa. Ikindi naco mu gihe abana bageze mu w'icumi buca bakora ikibazo cyo kuja mu gice cya kabiri cy'amashure yisumbuye muri uyu mwaka nyene nta kirategurwa n'ubushikiranganje bw'indero mu bisata bitandukanye bashobora kuzosaba ari nk'imyuga n'ibindi. Abanyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona bari mu mugambi w'indero idakumira ni 30, naye abafise ubumuga bwo kutumva no kutavuga ni 39. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Here is Sonis and the Capi, so come resorti.
Bagenzi mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye umwanya bigarukiye ngaha. Turabashimiye, tushimiye abo bose badufashije kuvyegeranya. Tushimiye Fatuma Kalala hamwe na Engineer Charles Stone. Twari kumwe muri studio, kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana.